imbere yo kurungikwa mu ibohero rikuruja Murembwe riri mu ntara ya Rumonge babanje gusambishwa n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akubwira ko intare isubiramo imanza ya bururi mu manuka bw'igihugu. Amakuru ava mu bajejwe ubutungane batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana avuga ko ari ibimenyetso ndamusiga zerekana ko bize canke banyuruje amabati n'isima vyatanzwe n'ibiro vya Perezida Ndayishimiye bigenewe gusanura no kubaka amashure mu ntara ya Rumonge. Umukuru mu rwego rw'igihugu buje rwaratangaza na muntu utanije haje amenyesha kwifatwa n'ifungwa ry'abategetsi ari ikimenyetso ko ubutungane bwigenga kandi ata muntu ari hejuru y'amategeko. Sister Binyini Muraba aha yari katoma itangazo ku munsi mpuzamakungu wo guhimbaza imyaka 74 y'isinywa ry'amasezerano yo kubahiriza hagati y'akazi na muntu hariho gatandatu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
CNIDH irashimye ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ibyabaye mu Rumonge, Nyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNIDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu
itabwa muri yo miga abategetsi n'umuhanuzi wa Ramatari w'intara y'Umonge ryakurikiye amajambo arimo agashavu ya Perezida Evariste Ndayishimiye iminsi mike imbere yaho mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Yavuze ko abantu bashaka kubandanya bagira iturire bazobanza kumutambuka umuzimba. Aha yariko yugurura ingoro nshasha y'intara yakimangiza avuga akingiye ku masezerano y'abatukura ubutare avuga ko abaserukira leta basinyiye bari ibiturire igihugu cyahombera bikomeye
ku makontra yose yasinywe na leta. Ngira nirere avoka ndayasubiremo. Ubu rero leta ikuze yaje leta y'umwana aragiye ngo continuité de leta nidambwiye continuité de leta adalomaro continuité ntabwo mwasinye ngo mwasinye mubona ko muri perezida wa leta rero yari muhimbiri bavuze na jyewe nshya sinye muhimbiri ndabyemeza sinshobora ubushakara baranyikura ko kare harazoza abandi babasinye jyewe sindimo sinshobora kugendera kuri kontra biyeze njyewebyisomera ndabyikorere jyewe ndabyisinye muraca mugenda mwandikishe muti hote trahizo jye nasomye amabwiriza shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akajya imbere y'ubutungane ankado hote trahizo antuma bugarukane bw'igihugu hibwe nta hote trahizo irimo igihugu ntigifungwa jyewe neva ndakwemerewe wagenda umfunge uzira igihugu no gupfa cyenda byemeza ntabwo igihugu gipfa nopfa sinshobora kwemera rero ko igihugu kiguma gipfa ari jyewe ndagihagararira reka mfume mfa hanyuma mujye rusigare muracisha ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jyewe mu rugo ntibikunda.
Aho mu ntara ya Kayanza nyene yunganiye umukuru w'igihugu Daniel Gerard Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka asanzwe yavukamwo yagabishije abanyonora amatungo ya leta ko bazokurikiza abayobe nk'uko byahora bikorwa umugambwe yasanze JFDB uri ku butegetsi bw'irwanira mu ishyamba.
Ibya leta jyewe nkiri uko urugamba ukamugwa gukarenza baca bakujyana ku giti bakakumanika uraba hasi amaguru hejuru baca bakubita kunda kugira ngo inzoga zose zikuvemo namwe mu gice ya leta umunsi umwe ni ku giti.
Abandi bategetsi bari mu bahoza arongoye intara ya Rumonge Consolation Nitunga aheruka kugenwa village kuba umuhanuzi wa ambasade y'Uburundi Kinshasa muri Congo. Abasanteri b'amakomine ya Muhuta na Burambi basanzwe abakenyezi barumvirijwe mu mpera z'indwi. Uwa mbere yasambishijwe n'ibiro by'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ariko akurikirana igirwa by'amezi atatu ku bijyanye n'imigenderanire mpuzamakungu mu gihe babiri ba nyuma bumvirijwe n'umushikirizamanza mukuru wa Repubulika akubwira sentare isubiramo imanza ya bururi nk'uko abegereye idosiye babibwirwa ibya Amerika. Uko ari batatu barekuwe uwarekuwe inyuma y'abandi akaba ari Nitunga. Hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu ibikoresho byo gutanura amashuri yabikoze kuri aba bategetsi bo mu ntara ya Rumonge byari byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu mu kwa cyenda uyu mwaka. Ejo buri kaneza ijwi rya Amerika.